Sangue. Umuyange ni ikiganiro cha radio Isanganiro kituyagira ku burimyi n'ubworozi mu Burundi.
Ndabaramukije nongera ndabahanikaze mwebwe mudahengeshanya kudutega biri n'umusango ikaze mu kiganiro Umuyange mutegurirwa na Hadi Isanganiro hifadikanije n'ishira hamwe Inades Formation Burundi. Umuyange w'uno munsi mukamwa uteguriwe na Elahi Lakoze n'umusango ikaze ku magenekerezo ya 16 na 17 gitugutu. Ishira hamwe Inades Formation Burundi ryaritabiriye hanishagurisha ry'ibirimwa n'ibihingurwa ngaha mu Burundi bitandukanye hamwe no guhanahana ivyimviro ku vyerekeye igisata c'uburimyi Foire Forum Paysa mu rurimi rw'igifaransa. Mu ntumbero yo kugira abasanzwe bakorera mu gisata c'uburimyi hamwe n'abarimyi bahure bongere bungurana ubumenyi, rikaba ryatunganijwe n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo uburimyi bifadikanije n'amashirahamwe atandukanye na cane cane ayakorera mu gisata c'uburimyi, bikaba vyabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega. Inades Formation Burundi iri kumwe n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana isanzwe herekeza yerekana uburyo bwo kurima hakinga ibidukikije no kubika imbuto neza hakoreshejwe imiti kama yongere hanisha bimwe mu bifungurwa birimwe kijambere kandi n'ibidukikije bitabangamiwe. Naho biboneka ko igitigiri c'abarundi babeshejweho n'uburimyi kiri hejuru cyane, ariko ico gisata ngo gifise ingorane nyinshi. Muri kino kiganiro muraza kubikurikira hamwe n'ivyo kogwa kugira ngo ico gisata giheze kigende neza, umwimbo uboneke, abarimyi nabo baheze borohegwe.
Ariko sanga ni uranye keza gatima uranyohera byukuri pe.
Mukwinjira neza neza muri kino kiganiro niyunge ko Emmanuel Munyamabanga umushikiranganje bidukikije uburimye n'ubworozi hatangura tubwira intumbero nyamukuru y'iryo hayaneshagurisha ningene ico gikogwa cakiriwe muri rusangi.
Intumbero yariko bwa mbere baje hamubwira ngo babonane bamenyane berekane ivyo bakora noneho bashobore no kuyaga ingene bashobora guhana ibidandaza bivanye mwese n'ivyakora. Rero twamenyesha yuko nk'ubushikiranganje twashimye kuko twabonye ko bwa mbere abarimyi bariko barakorera mu runani gusumba uko vyahora. Twabonye ko ibitegwa nka vyose ndetse n'ivyo ariko birazimangana uno munsi abari ni babarundi bariko barasaba kuvyijukira, na cyane cyane twabonye ko kitegwa cy'ikizinu kera kitahurumbirwa cyane uno munsi kiri mu bitegwa biriko birahumbirwa cyane kandi iboneka yuko ndetse no gushoka mu masoko mpuzamakungu bishoboka. Tukovuga ko twashimye cyane 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 ko uno munsi abarimyi benshi badakora birebanga bakora mu mashyirahamwe, mu makoperative, na cyane cyane bamwe gusanga bashigikiwe n'imigambi imwe ifashanya na Leta y'u Burundi, baba imigambi mvamahanga n'imigambi yo ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Rero na kanya keza nk'ubushikiranganje ko gushobora kubana yatuganira nabo n'abasadufashanya twita abagwiza tunga ndetse badasanze mu rubyiniro bw'ubworozi, kuko murazi ko ibigo byinshi bitera imbere fatike gusara cyo rubyiniro bw'ubworozi.
Joseph Nigeze arongoye ishirahamwe Inades Formation Burundi atubwira bimwe mu vyatumye bitaba ihanishwa gurisha ry'ibirimwa ngaha mu Burundi n'ingene muri rusangi bavyakiriye.
Turi mu bitabiriye na cyane cyane gutunganya ibyo bikogwa na cyane cyane dukoranye n'ubushikiranganje bw'ibidukikije burimo ubworozi mu nzira yo kurabira hamwe ibyo bibazo byose bihanze abarimyi kugira ngo tubimvire ingere twobitorere umuti, kuko ihayanisha gurisha hamwe n'ihuriro ry'abarimyi ni kibanza gifise birafise kibanza kinini ya mu buzima bw'umubirimyi, kuko ubwa mbere birafasha umurimyi guhura n'abandi barimyi bagahanana ivyumviro kandi ivyo vyumva bihanahana harimo abari mu butegetsi, abari mu burimyi, abari mu mice itandukanye y'igihugu, gutyo umwe wese akazana akaza afise ivyumviro kugira ngo yuzuzinye n'uwundi mu nzira yo gutora umuti, mu nzira yo kunagura igisata c'uburimyi. Ni nakaryo kukwerekana umwimbu wabonetse abafise amagafaranga bakagura kugira n'umurimyi aronke agahengwe na cyane cyane mu kudandaza umwimbu yarose.
Mwebwe none nka Inades Formation Burundi ko musanzwe mukorana n'abarimyi mukabafasha muri bina biriya mbega muho muri gihayanesha gurisha mwaserukanye iki?
twege kubisanzwe twe turi shira hamwe rikora itarondera inyungu e, muri make rero twege twasirukanye barimye n'umwimbo baje bazanye kuko iyo bimbuye natwe biratunezera kuko byerekana yuko igogo cacu cyagenze neza nje kitumara yo tuje mwiharanyishwa nk'iryo tuza tuzanya abarimye hamwe na makoperative dusanze dukorana
umuyange murimye mworozi tuyagire
Bamwe mu barimyi basanzwe baherekezwa n'ishirahamwe na Des Formation Burundi bari bishikiye guhayanisha ivyo barimye Nibizi Virginie wo mwishirahamwe inyishu ku barimyi ikorera muri komine ya Mutimbuzi ahayanisha umuceri aratubwira ubwoko bwawo nakabijya kandi muri uwo muceri
Nazanye umuceri mwiza uryoshye cyane bita rutete niwo nari nazanye guhayanisha hano muri rino hayanishwa gurish Ego
Nakaye kabijya kari muri uwo muceri wawe.
Akabijya kari muri uwo muceri, ni umuceri mwiza, umuceri uramota, ni umuceri wutetse, uramota neza, n'ababanyi bakamenya ati kwanaka batetse umuceri kandi ni umuceri uryoshye uri kurawufungura ufise akanovera kandi ukagwira.
Ni umuceri urimwe ku buhinga bumeze gute?
Umuceri turarima tukoresha kurima kijambere, dutera ku murongo, tubanza tukagira ibintu byo kugira amapipiniyeri, hanyuma tugakenga twateguye isi yacu ndimwa neza tukaja tugira amaropikaje gutera ku murongo agatete kamwe kamwe hanyuma tukaronka mwimbo kandi ushimishije tudasesaguye imbuto nyinshi tugatera neza dukoresheje imbuto nke
uri kuraraba muri rusange uwo muceri wahurumbiye
yego cyane bawuhurumbiye tumaze kushikana ngaha ayi abamwe barawusumye kwejo uyu munsi rero bagaruse kwiyongera
ko kugira ngo no munsi uve imutimbuzi ushike hano mu ntara ya Gitega ubiyumva gute waje muri hanishwa gusha ntabandi bantu imutimbuzi basanzwe bari mu muce
yego bariyo kubona Inades natwe twishimira cyane Inades formasi yo Burundi taratwiyumvira ko katwitwararika ikabona ko natwe dukwiye guseruka aha abandi barimye bariko barahayanisha ibyabo natwe tukabona ko batwitwarirse kugira ngo natwe tuze guhayanisha ibyo dukora kugira ngo abene igihugu bamenye timbega mu maramvya Inadesi kurikirana abanyamaramvya bariko bakora iki bakamenya igikorwa turiko turakora
hari ingorane uba wageze muri rihanishwa gurisha
yesi no bwa yuko ari ingorane ndende iho ingorane nabonye gusa nuko ku byo twazanye ibe intuze igiciro twagurishije sinkica tugurishe hari iwacu numva twagurishije igiciro gito kisumbisha tugurisha hariya ndandese kuri no kwishimira turayishimira cyane kugikorwa nakigoro bakora ko bashishikara kuko aha muri rihayanisha gurisha tungukira ibintu byinshi turamenya mbega Burundi bwacu bugeze hehe biciye muri Inades Formation Burundi kuko tubona ibitandukanye nibyo dukora tukahamenyera ibintu byinshi ico turagishimira cyane Inades Formation Burundi ko nejo nahijya yejo honge hakabiki irindi hayanishwa gurisha naho hoba hacanke nahandi ko batotwibagira yego
Ilangunde y'e defense wo mushira hamwe Jack Horimbere ikorera muri ndava yo muri commune ya Mwaro mu ntara ya Gitega nawo hayanisha imboga z'amashu atubwira kabijya nawe nyene gasanzwe kari muri ayo mashu ningene yayarimye kijambere akoresheje ifumbire kama
Nukuvuga amashu uko ntarimwe arimwe mu buhinga bwa kijambere abandi bose batamenyereye
Tugirerera ko kabijya kari muri ayo mashu
Nukuvuga dukoresha ifumbire y'ikirundi nta ifumbire y'ikizungu dukoresha mu aya mashu yiwacu dukoresha amafumbire y'ikirundi imiti kama gusa
Zivuga gukoresha imiti kama ifumbire kama nivyo mwiyumvire canke n'abantu babiri
Ego nivyo batwigishije twabifashijwe na Inades Formation Burundi
None ubona amashu yawe yahurumbiwe n'abantu bariko baraza kugura muri rihanisha gure
Ego cyane bayahurumbiye Ndakuvuga ukuntu bimeze nkihashika nabona ko menga ibintu biriko biragenda neza ariko kubera nyene atari ibintu by'imisi yose bimumwanya muto twashoboye gukora liveye kugira dushobore kudandaza neza
muri rusangi amashuba yakunze
amashuba yakunze cyane kuko bashobora gusanga ishuri imwe barigura ibihumbi bibiri kuva aho twatanguriye ejo barashobora kurigura ibihumbi bibiri icatanu ariko no munsi ndiko ndandaza igihumbi
ni jambi rugemwe hayanisha gurisha
ego cyane nabyakiriye neza kuko nasanze abantu bose umenga tubyumva kumwe
hari tubazo bagerage
utubazo nagendagira twatwereke ko na amabeyi yageye yarahindagurika uko byari biri ejo atareko byagenze uno munsi dufadikanije n'abagenzanje nyine dusanze dukoranwa muri Jeke hori imbere nikuri turashima ko ntambwe tugeze ko uno munsi kuko twatanguye turima nk'amashu angana nk'imibyaro ijana ariko uno munsi twashaka kurima imibyaro igihumbi
nagenda ku mana Godefride wo muri komine Nyabihanga ahanisha icamo c'inanasi ariko hambavu yaho yerekana ingene umuntu ashobora kubika imbuto z'ibiharage akoresheje imiti kama n'ingene yihingurira ifumbire kama
nati guhanisha inanasi n'amashu n'ibiharage byose nabizanye bijyanye dutera imiti kama dukoresha imiti kama n'abizanye kugira ngo nereke bene gihugu ingene umuntu ashaka kubika umwimbo akoresheje imiti kama tubabanuye n'imiti mva mahanga
kujya abandi bantu bose basanzwe barimana ko nawe warimyezana nabe
oya yase ko nazimye kwe jewe nazimye mu buryo bwa kijambere kuko nakoshe intabire y'amase y'ikirundi nta mwavu mva makungu nigeze nkoresha nakoresheje umwavu nirondereye nihinguriye uva mu mase yitwa bokashi ariyo bita ntabiza wimbure kumbure abantu benshi bakengera ariko twebwe tumaze kushigwa no umugambi inades formation y'urundi bakatwiza ngene dushobora kubikora ubu nta kindi kintu nitu buringe turonka umwavu kandi nta muntu numwe yovuga ati mu karere aho ntumbereye abonye ibikorwa dukora aguma yegera kugira ngo aze tumwigishe ngene nawe yobikora
none muri rihayanisha gurisha wewe ubona inanasi yawe bayihurumbi
cyane gose bayihurumbiye mbere uno munsi ubwira kabiri hoho nabuze nico ndabaha kuko ejo nabi babwira nkabwira nti biratandukanye n'inanasi kumbure mwarimo wasanga umenyereza iva za rutana n'ahandi niko jewe izi nanasi zanje zifise akanovera kuburyo nazikurikiranye nkoresheje ibintu byo ngaho iwacu mu Burundi nico gituma abantu benshi bazihurumbiye kuko nateye amase y'ikirundi cyashamo umusezero gusa nukuvuga zakuza n'inanasi z'akanovera ziza cyane ziryoshe si ugufungura gusa no kuvura zivura uzifunguye agira amagara meza
nijya mbere none wowe wari witabiriye irihayanisha gurisha ku rwego rw'igihugu
nijya mbere nshoye inanasi muri ino hayanisha naho nazishorera ahandi cyangwa amakoperative hari abantu bo muri adisiko bahora bakunda kuza kuzirangura bazirangura muhira serebigere nza kuzigusha ngaha ahanye no kuba
wabyakiriye gute kuba uno munsi washitse muri hanisha gute
nabyakiriye neza cyane mbere nashimye cyane kuko maze kubona ndiko ndagurisha nanezewe no kubona no bibwira mbere n'abandi abakiriye n'abandi bantu bo baje ngaha muri ino bikogwa kugira ngo nabanye bagende bumvise ingene bashegeza gukora ibintu by'iwabo bavavanuye n'imiti mva makungu ndabishimira inadesi formation Burundi niyo dukurikiranye niwe dusanzwe dukorana ku mutumba aho mvuka mbere birashika tucadushika no ngaha anye muri ibintu bikorwa byihayanishwa no kwitwa kengutse cyane
baza kugura baza kugira iki ntatubona mwagemerage
tugishika ejo niho batuvuza ibiciro tutara basigura neza ngo bumve batangwa gukanguka ibiciro nuko nyene ariko tumaze kubabwira akamaro kavyo ntibatangarizwa n'ibiciro baciye bavyakira neza mbere bamwe bagiye gufungura baci bagaruka nko kutubira nk'inanasi bakavuga ati ibi bintu byanyu nagatangaza
mawe nayo Siriro wa mwishira hamwe twiyunge rikorera mu Kayanza nabo hayanisha imbabura sanzwe akora bise bikigite aratubwira nabo mateka y'iyo mbabura
iyo mbabura isanzwe ikozwe mu ibumba ryonyene turayibumba tukayanikira mu nzu ahantu hatagira izuba kugira yume bukebuke niyo bacanye amakara yakabukebuke
abantu menshi bateka ku mbabura bafite imbabura tugura mu masoko ubona umuntu nk'umuntu yazanye muri rihanisha gurisha naka ikabijya k'iyo mbabura
urumba yuko ikoreshwa amakara make kandi n'amakara yitonda kwaka kandi ifatwa n'ingoga iyo utetseko uharura iminota kugira inkonishi jewe sanswe imperekezwa n'ishyirahamwe inades kubera n'ibikoresho niyo yashoboye kubiturosa n'ubumenyi niyo yashoboye kubiturosa
ni rya mbere ushoye imbabura muri rihanisha gurisha
oya si rya mbere ni bwa kabiri
bwa mbere
bwa mbere nashoreye ingozi
aho hari umwaka uyu
nk'uwo mwaka nyene
uravye rero ingene washoye ingozi iyi mbabura yawe igumi iri kwiraje guhiganwa mu bindi bihanishwa harakunguko ubibonamo
akunguko kariho kuko umaze gukora ikintu nkabona kirasohotse najye ndishima nkishimagiriza mbwa kimwe gusa icyo nabonye ino ntibabyitayeho kubigura neza ingozi niho nabonye binyaruka sinarose nizonda ba
ariko mugani no wagurishije
nino nagurishije shira hamwe ina desi cyaradufashije kurosa ubumenyi kandi ikanadufasha kurondera iki amasoko ikindi ubandanya badufasha nubundi kugira tumenyekane hose
nekeza kolize wo mwishira hamwe mbonera miryango yo mu giheta mu ntara ya Gitega na wahayanisha ifu y'imyumbati bita ikirobeke
ikonda dadifu iri su forme y'ikirobeke kubera si bya birobeke imwe byo mu isoko ibihinguye neza imeze neza
ihinguye mu buryo bwa kijambe
no vuga ko ari mu buryo bwa kijambe kuko aho ikoregwa yofu harazwe habategekanijwe harakode
washaka kutubwira muri rusange ko ni yofu isanzwe ihinguka
yofu mu kuyihingura turayitonora hama tukinika iminsi 3 hama tugashira kuzuba nka 30 minute canke isaha bivana n'igihe kiri ari kuno kimeze yadushira ahantu ico bakuma bwitonze hama tukaza turaja kuraba ari guhindukiza tugahindukiza bivanye n'uko ico kirere kimeze hari hizuba ntituriko turahindukiza ngo bivanye n'ikirere turaza turaja kuraba ko uruko bwuma neza hama rero bwumye tukaca tubushya n'urushosongero uraho nyene hama duhejeje kubushya duca tubushira ahantu bwagenewe gutegurirwa tukasha tubush araka mashini gashono akabaro n'udufuko nyene dushira mu iyofu hama tukasha dutekera tukasha dusona na kamashini
abantu bahurumbiye iyofu y'imyumbati
naragurishije kuko ari nk'irya mbere umwe musanzwe nagurishije kumva duko ino bazika urumva ntidukora kumwe kandi bo babumvise nk'ikirobeke kora bugomba kubona nk'ikirobeke baca babona kubera bo basanga bagusha demir ino musanzwe baraguze kuko bari bamenyeribe yaho hasi nuko twabaza akanovera ukuntu kaba kameze nta ndo bari kubugura nuko bungira aba batabumenyereye yaho umenyene bari kubugura
hari kibazo none uretse ibyo binde hari kibazo hari ngorane mwagize muri rino hayanisha gurisha
oya na ngorane twagize kubona twashisa no muri rino hayanishwa no gurishwa tubishimira ina des from Masho Burundi
ariko stanga nuranye cyakatim uranjohera byukuri pe
kuba dufatiye hagati turi mu kiganiro umuyange kibayagira ku burimye n'ubworozi umuyange w'uno munsi mukamwa uteguriwe na Radio Isanganiro ifadikanje n'ishira hamwe na Des Formation Burundi ubuserukira abarimye ku rwego rw'igihugu niyo Ngabo Jean Marie aravye uko abarimye borozi bitabiriye ihanisha gurisha y'ivyo birimira n'ivyo bihingurira atangura tubwira akamaro ko kwitabira ihanisha gurisha ku barimye yongera avuga ko bariko baratera intambwe ngo naho impinga ari ndende ngo kuko intambamye nazo ari nyinshi agira ko anasaba ibyo kogwa kugira ngo umwimbo uboneke kandi abarimye bameregwe neza
wisanzwe akamaro ka mbere nuko tuba twifuza yuko ibyo dukora bimenyekana kuko hariho ibintu byinshi byama biriko birakogwa ugasanga leta irafise ingufu nyinshi ikoresha ikiyitwa ko ikorera abarimye ugasanga abarimye barafise ingufu bakoresha ugasanga hari n'abafasha abandi abafasha abarimye babaherekeza ugasanga hari ingufu nyinshi zikoreshwa mugabo ugasanga bazikoresha mu gace kamwe cyangwa kandi ariko igihe tugiye mu ihanisho ririsha ivyo twimbuye biba bigaragara ivyo twabonye twakoze nk'abarimye tukabona ko hari ubushakashatsi twikorera twebwe nyine byimbitse tucya duhanahana ivyiyumviro mu guhanahana ivyiyumviro mu guhanahana ubumenyi muri cyo gihe rero byasaba yuko abitwa ko bafasha iba leta iba baherekeza abandi bakaraba ko ivyo batanze koko bihuye n'ivyatezwa gukogwa
none muri ko muraraba muri rusange uburimye uko bwifashe mu Burundi harico bagihaze
mu Burundi igihaze ni kirekire kuko mu Burundi ibice birenga 85% kwijana ni nkuru ririmbo bivuga uko ko bose arabarimye ariko ikibazo kihari nuko abarundi nyene bagera ku gihe cyuko batiyemera no kuvuga haragera igihe ugasanga nivyo bari basanzwe bazi ntibabyemera kuko hari abantu benshi babakorera harabaza bawitwa ko bafasha bakababwira ibi ejo ugasanga babahinduye ibyiyumviro byabo abane nabo ugasanga kumbure bahetse mu nzira ibyo bakora n'imbuto muhora mubona n'ikibazo kibaho cy'imbuto ugasanga kuva kera twadufise imbuto imbuto kama twakoresha twatera hakagira igende tuzemera ugasanga hagize izindi mbuto kumbura izo mbuto zitanageragejwe ngo zifatigwe no mu karere zisanzwe zikwategwamwo ugasanga bihinduye ingendo y'abarundi ugasanga ibyo barimye ntibasubiye no kwimbura cyangwa niyo banavyimbuye ntibasubiye kubitera kandi byari ibintu hari hageza huko umuntu atishwa n'inzara muri iki gihe
mufatiye no kungorane nyinshi mwagiye murashikiriza abarimyi bagira niki musaba leta
icyo dusaba leta nuko twomenya gutwo saba leta kuko leta n'umuvyeyi n'umuvyeyi w'abarimyi n'umuvyeyi w'abandi bose icyo twosaba leta bwa mbere nuko icyo dusaba nuko bwa mbere uburyo isanzwe ikoresha mu burimyi ubwo buryo yobwongereretsa kuko usanzwe ari buke kandi ingora barimi bagira nyinshi icya kabiri nuko ubwo buryo nyene leta yatanze hobaho kubukurikirana neza ko bwagiye gukora icyo gategerezwa gukora hanyuma ikindi nacyo nuko leta yogwiza inyigisho mu barimyi kuko utose urifuku yamizamo akatsi akamenya ko barimyi ari bo bagitse igihugu aribo bakigaburira kandi ari nabo bagiteje imbere inama zikagwira hanyuma n'inyigisho zikagwira muri bo kugira ngo batebe bige bamenye kuko barashobora gukora umurimyi arakora iyo gihe iheze mu nzira ntawaganyira ibyo navyo hari naho leta itamenya ko abantu barimye bagahomba hanyuma bishyitse aho yarabibiganiro leta izobibona neza yuko abantu bakoze bagahera mu nzira ikakimenya ingene bazamura
Joseph Nigeze umuyobozi w'ishirahamwe na Desformation yo Burundi aremeranya cyane na niyo ngabo Jean Marie aserukira abarimyi ku rwego rw'igihugu ku ngorane bagira mu burimyi ahanini akagaruka ku kuntu umurimyi adafatwa nk'ukora umwuga nk'abandi hamwe no kubura ububiko bw'ivyo barimye anasaba leta kugerageza gukorera ku vyigwa n'andi masezerano asanzwe ahari yerekeye uburimyi mu Burundi kuko ngo vyoheza bikagira ico bifashije
ego cyane abarimyi iyo muganiye n'abarimyi murumva ko bafite ingorane zitandukanye zifatiye ku mwuga wabo bwa mbere ingorane zihari nuko abantu benshi bazi ko umurimyi atari umwuga niyo niyo ngorane nyamukuru kuko umurimyi bafata yuko ari umuntu akora igikorwa kidafashe cyane bakibagira yuko uburimyi ari bwo butunze isi bugatunga n'u Burundi ingorane bama bafise nuko kuntu umengo nta kibanza baronka nk'umwuga wabo kugira leta ibafate mu mugongo nk'umwuga hanyuma indi ngorane bafise ni ngorane y'ikoronka uburyo uburyo nkuko nabivuze bwo gushigikira umurimyi kuko umurimyi two mufata ari nk'umugwiza atunga kuko umugwiza atunga kugira akore ibikorwa asanzwe akora arakeneye umutahe n'umurimyi rero arakeneye umutahe byo toma tubona yuko umurimyi arashobora kugira ngorane y'ikoronka imbuto akagira ingora y'ikoronka ifumbire na cyane cyane ubuho biroroshye kuko tubigisha cyane yuko ifumbire bayihungurira bo nyene kuko ubu ifumbire dukoresha cyane twigisha abarimyi cyane gukoresha ni ifumbire kama bakoresha bakihungurira bo nyene bakayikoresha kugira ngo bakingire isi n'ibidukikije kandi twarabahaye amafishe atandukanye yerekana uburyo bwo guhingura uwo mwavu w'ikirundi hamwe no kukoresha ingorane igira kabiri ni ingorane y'isoko hamwe no kuhingura ivyo barimye muribuka yuko hageze kubigihe mu Kirundo bavuze yuko ibijumbo vyabaye byinshi ico gihe umwimbo w'ibijumbo wabaye mwishane umuntu aho twaye ku isoko akabura umugurira batangura kuvuga ngo ibijumbo vyabaye ingorane murumva rero yuko iyo umurimyi atanguye kubona yuko umwimbo wiwe wabaye ingorane kero ikibazo kandi biturabibona cyane ku bantu barima ibintu by'imboga amashu tomati eka ibyo bintu byose usanga bidashoboka kubikika ku kiye kirekire iyo batarose umuntu ayibagurira kenshi barabura iyo barabura ayo bakena iyo bamira nje tumara ingorane bafise ni guhingura umwimbo wabo kugira ngo uwo mwimbo ubikike ku gihe kirekire ingorane igira gatatu ni kudandaza kenshi usanga ibiciro biri hasi ntitwibuka cyane yuko umurimyi ugira nk'uwo mwimbo ko nawe yarushije ahanini iya turaze neza yuko leta igerageza kwishoboye ikivyerekana nuko harakozwe ivyigwa bitandukanye vyerekana ingene mu Burundi bohangana n'ihindagurika ry'ibihe ivyo rero twabibonye na cyane cyane mu cigwa twakoze dukoranye muhinga yagiye kudufasha kurondera amategeko atandukanye n'imigambi itandukanye leta imaze gutegura ingorane nyamukuru twasanze rero icyo dusaba leta nuko bijya bintu byose bateguye haba mu bijanye n'amategeko kuko ari amategeko atari make asanzwe ariho haba ivyo bamaze gushira mu igamba itandukanye ingorane suko bitariho ingorane nuko bitaja mu ngiro umva rero tuhimiriza leta tukayisaba yuko bijya bintu byose bimaze gutegurwa haba mu migambi haba amategeko ubu karakajyo keza kuko bishira mu ngiro kuko kesho usanga biriho mugabo bidakoreshwa hanyuma ubu kubera ihindagurika ry'ibihe ni kibazo gihanzisi ubu usanga dufate imigambi itandukanye ku rwego mpuzamakungu itegekanye amafaranga yo gufasha ibihugu mu bijyanye no gushyira imbere ibikorwa bijyanye no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe iyo rero turavye urugero Burundi buri ko ugeranye n'ibindi bihugu usanga Burundi bukiri kure kukubera mu Burundi ntituratangura kubona neza inzira zitandukanye zo gucamwo kugira ngo ayo mafaranga aboneke na cyane cyane abonetse kuko aza gufasha umunyagihugu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe
mu gihe abarimyi basaba ko bashigikirwa ninge kwa Emmanuel waserukiye ubushikiranganji mu vyo bujeje harimo uburimyi yishura ko benshi bagarutse ku ngorane zihanze abarimyi ko hanini ari uburyo bwo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe akanaremesha abarundi muri rusangi ko bariko baragerageza mu bushikiranganji mbere bari kumwe nabo bafashanya kugira biga inge n'umurundi wese yorima akorora yorohewe hama umwimbu gaheza ukamera neza
hariho inkambamizi imwe zimwe batubwiye bahura nazo cyane cyane bijanye n'ihindagurika ry'ibihe aho usanga rimwe na rimwe haje uruzuba canke ikivura bikagorana ko umurimyi ivyo yariteza bishikira ariko turashima ko tuko turashiraho intumbero n'intunganyo nshasha yo kureba ingene abarimyi ndetse n'abarundi bose dushaka guhangana n'ihindagurika ry'ibihe tugashobora kubibamwo kandi bitatwononeye ubuzima tukaronka ivyo twifuza ivyo navyo kugomba imigambi itandukanye Yindi ntambamye batubariye ntambamye zanye no kuronka imiti ishobora gukoreshwa mu gukinga ingwara canke mu gushingura neza umwimbo baronse ivyo navyo turashima ko kigo izabo ndetse n'abandi bashakashatsi bakorana bariko barageza kuraba ingene iyo miti yoziraboneka ku gihe na cyane cyane ko hariho n'intumbero iri kwirakoreshwa yo gukoresha imiti kama haba mu gufumbira haba mu kuvura ingwara z'ibitegwa ndetse no mu gushobora gushingura neza umwimbo ba wabonetse ikindi badushikirije nikijanye rimwe n'imigene baronka imbuto bibagowe kenshi bakifuza ko mburi imbuto bibaza ko zirobanuye ziva hanze ariko agakuru keza nuko twobibutsa ko igihugu cy'u Burundi bikiye mu kigo izabukije ubushakashatsi ndetse bafatikaje n'abagwiza mbuto mu Burundi hari imbuto zitandukanye z'ubwoko bwinshi zirimwa kandi zimbuka kandi zihari rero batokwitinya ahubwo bo banguka kugira ngo bazishikire gutyo uno munsi nejo ushe kubandanya ruteza imbere gisata cyo n'ubworozi acana cyane ko vyabonetse ko ibihugu byinshi byateye imbere bikiye muri ico gisata
Ni hano rero dusozereye kino kiganiro twari ko tugaruka kwihanisha gurisha givyimbugwa n'ibindi bihingurwa ngaha mu Burundi byatunganijwe ku rwego rw'igihugu n'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije ku magenekereza ya 16 na 17 Gitugutu ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega mukaba mwagiteguriwe na Radio Isanganiro ifadikanije n'ishirahamwe na Desformation Burundi mwakoze kudutega biri Elahi lakoze ni general ko ndakibashikiriza naho ubutaha
Umuyange. Muhejeje kumviriza umuyange ikiganiro kibayagira ku burimyi n'ubworozi mu Burundi. Umuyange.